Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Abadushakira kuri internet turi live kuri www.radio.com. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mu basuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri Kivu yepfo, Ndabuye Sadiki Espoir wari kandida depite ku rwego rw'intara yaraye yishwarashwe n'abantu bataramenyekana.
Abakandida benshi imbeho barazigira zo kuva muri Uvira kubera impamvu z'amakimbirane imiryango imwe n'iyindi bagiye bagirana. Abari inyuma y'ibyo bintu bikorwa bibi bigayitse bagomba kubihagarika.
Abo n'abaturage batuye mu mujyi wa Uvira muri Kivu yepfo mu burasirazuba bwa Kongo. Abanyekongo batavuga rumwe na Perezida Felix Tshisekedi bahuriye i Nairobi muri Kenya batangaza ko bashyizeho urunana rwo kumurwanya barwise Alliance Fleuve Congo. Naho Kongre y'ishyaka PDC ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Cote d'Ivoire yahagaritswe ku munota wa nyuma kuri uyu wa gatandatu bitegetswe n'icyemezo cy'urukiko. Aya makuru n'andi twabateguriye ni mukanya. Bere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Kuri uyu wa gatandatu, Uburusiya bwiriwe bugaba ibitero by'utudege tutagira abadereva tuzwi nka drone ku butaka bwa Ukraine. Ingabo za Ukraine zirwanira mu kirere zatangaje ko zahanuye drone 30 zikorerwa muri Irani kuri 31 zari zoherejwe kugaba ibitero mu ntara 11 z'igihugu. Izo ntara zirimo umurwa mukuru Kiev n'uturere twa Kherson iri mu majyepfo na Khmelnytsky iri mu burengera zuba bw'igihugu. Shei Popko ushinzwe ibikorwa by'umutekano mu mujyi wa Kiev yavuze ko ibyo bitero byazaga mu kivunga biturutse mu mpande zitandukanye. Kuri uyu wa gatanu, Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yagiranye ibiganiro n'abayobozi batandukanye mu ntara ya Lviv, aho yashimangiye ubufatanye mu guhangana n'ibitero by'Uburusiya. Hagati aho, iki gihugu cyasinyanye amasezerano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi agamije gufasha Ukraine kujya yikorera intwaro zigezweho aho guhora iteze amaboko. Minisitiri w'ingabo Rustem Umerov yavuze ko bizagabanya guhora bateze ubufasha buva mu bandi. Abanyagaza baravuga ko ubwoba bafitiye kuba impunzi ubuzima bwose buruta kure ubwo bafitiye amabombe. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi.
Mu gihe amabombe ya Israeli akomeje guterwa mu ntara ya Gaza, abanyagaza birundiye ku mupaka wa Misiri ku kigobe cya Sinai mu mujyi wa Rafa, kandi bavuga ko mu by'ukuri ntaho basigaje bashobora guhungira. Abantu 1,000,000 bataye ingo zabo, kandi uko amabombe akomeza guterwa yegereza aho bari, benshi bafite ubwoba ko ikintu cyonyine cyatuma babasha kugumana ubuzima ari uguhungira muri Sinai, ariko ntibabishaka. Bavuga ko biramutse bibaye batashobora gusubira inyuma. Umugore witwa Omo Osama w'imyaka 55 y'amavuko uturuka mu mujyi wa Gaza mu gice cy'amajyaruguru ubu wahungiye Irafa yagize ati: "Nta hantu hasigaye. Ubu ibitero byo ku butaka byo kwihimura bya Isiraeli bishobora kugera naha." Ati: "Twajya he nyuma ya Rafa?" Omo Osama n'abandi benshi bateshejwe ibyabo babanyagaza banze igitekerezo cyo guhunga bambutse umupaka igihe byashoboka. Yakomeje agira ati: "Twanze kujya kuba muri Sinai, kandi dushaka gusubira mu ngo zacu nubwo zabaye amatongo." We n'abandi banyagaza bateshejwe umutwe kandi bahamurwa n'ubuhungiro. Benshi mu batuye Gaza bakomoka ku Banyepalestina byabaye ngombwa ko bata ingo zabo nyuma y'iremwa rya Isirayeli mu 1948. Imad, umugore w'imyaka 73 nawe wahungiye Irafa, yagize ati: "Niba duhitishamo hagati yo kuba munsi y'amabombe cyangwa kuhava, nzaguma iwanjye. Nzasubirayo niyo haba hariyo za burende. Nzasubira mu mujyi wa Gaza kandi nzihanganira ikintu icyo ari cyo cyose."
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Kongore y'ishyaka PDC ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Cote d'Ivoire yahagaritswe ku munota wa nyuma kuri uyu wa gatandatu bitegetswe n'icyemezo cy'urukiko. Ni Kongore yagombaga gutorerwamo umuyobozi w'ishyaka uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe umwaka w'ibihumbi 2025. Ku isonga ry'abahatanira uwo mwanya hari umunyemari Tidjane Thiam na Jean-Marc Yetche uyobora komine mu mujyi wa Abidjan. Icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwa Abidjan bihagarika iyo kongre kivuga ko abitiye urukiko barurejeye ko iryo koraniro ryatumijwe mu buryo butemewe n'amategeko. Ibi byatumye polisi ishinga ibirindiro ku biro bikuru by'iryo shyaka mu rwego rwo kuburizamo iyo nama kaminuza yagombaga guhuza abayoboke ba PDCI baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu itangazo Tijantia yasabye abayoboke b'ishyaka kwihangana bagategereza amabwiriza ava mu buyobozi bw'ishyaka no kwirinda kujya ahagombaga guteranira iyo nama. Tiam kugeza ubu niwe uhabwa amahirwe yo kuzatorerwa kuyobora ishyaka PDCI no kurihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu. Iri shyaka riheruka ku butegetsi mu mwaka w'1999 ubwo Henri Konan Bedie wariyoboraga yahirikwaga ku butegetsi muri kudeta. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mujye no kuri wa3@radiohvwa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook, Instagram, YouTube na X muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Aya makuru tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umwe mu bakandida depite ku rwego rw'intara ya Kivu yepfo mu matora rusange ateganijwe mu cyumweru gitaha yarayiciwe mu mujyi wa Uvira. Kandida Ndawiye Sadiki Espoir yishwe arashwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana. Inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira.
Ndawiye Sadiki Espoir yari umukandida depite mu ishaka rya IDPS diyowe na President Felix Tshisekedi yarana kuriye n'urugaga rw'abacuruzi mu mujyi wa Uvira. Bamwe mu babibonye bari hafi y'ibitaro bikuru bya Uvira bavuga yuko uyu mugabo yarashwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ahagana saa moya avuye mu bikorwa byo kwiyamamaza. Abamurashe kugeza ubu ntibaramenyekana. Kuri uyu wa gatandatu mu mujyi wa Uvira hiriwe imyigaragambyo yo kwamagana urupfu rw'uyu mukandida depite va Kavimvira kugeza Kalima Beng. Ibarabara ryari ryafunzwe. Amafoto y'abakandida depite yari ku muhanda yatwitswe. Iyi myigaragambyo yarigizwe ahanini n'urubyiruko rwatwikiraga amapine mu muhanda, urundi nago rugafungisha umuhanda ibiti. Abavuganye n'ijwi rya Amerika barimo Godelive Rugambo uyobora Societe Civile muri Uvira bavuga yuko babajwe n'urupfu rw'uyu mukandida depite wishwe.
Kwetu ni huzuni sana na tunakuwa na majonzi sana. Tumepoteza shujaa.
Kuri twe ni umubabaro mwinshi cyane ndetse n'amarira menshi twatakaje intwari. Njewe namubonye avuye kwiyamamaza kwa mwami masaa 10 nyuma yaho nza kumva baravuze ngo bamurashe, abandi ngo yapfuye. Bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Uvira bavuga yuko iyicwa ry'uyu mukandida depite yahagaritse imirimo hafi ya yose yo muri uyu mujyi.
Uhereye mu ijoro uriya mukandida w'umudepite yamaze gupfa, mukandida wababaje abantu, wakoze ku mitima abantu, dore ko yari umuyobozi wa FEC. Abantu bose bahise bahungabana kubera mu ijoro manifestation zose zitangira, batangira kutwika amafoto y'abakandida yari ku mihanda kugeza ubu munsi mu gitondo, ndetse n'amodoka ari ku mihanda yose bagiye bayamena ibiyo bayateragura amabuye habaye mu gatondo. Nanone manifestation zakomeje, ni ukuvuga ngo ibikorwa byose birahagaze. Nta bantu baje i Burundi, nta bantu baje mu mihanda yo baje Runingu, baje Plene, abaje muhanda wa Baraka, ni ukuvuga ngo nta gikorwa na kimwe kihagikorwa uyu munsi.
Mbere yuko uyu mukandida depite waraye wishwe atanga kandidatire yo mu kwezi kwa munani, hari agatsiko k'abantu kamusabaga kutiyamamaza kuko bamwitaga Umurundi. Ibyo we yagiye ahakana avuga yuko ari umuvira. Godelive Rugambo asaba leta ya Kongo gukora amatohoza igafata abagize uruhare mu iyicwa rya Ndabuye.
Raia wanachoka kufatana na hali ya mauaji, mahali ya kukidinape batu, kufatana na mahabari miandiko yenye kupatikana.
Abaturage bararushe kubera ubwicanyi no gushimuta abantu. Nkurikije amagambo yavugwaga mbere yuko Richa aziyamamaza, abantu benshi bazwi bagiye bamuvugaho ibintu, abo bari bakwiye gufatwa mu rwego rw'amatohoza. Bamwe bakurikiranira hafi ibintu byo kwiyamamaza basanga ibikorwa byo kwica abakandida bishobora kugabanya imbaraga zo kwiyamamaza muri iyi minsi ibiri isigaye.
Uheruka mu yinga ritambutse uwitwa Francine Mwangaza baramushije Kiliba like mulimbalimba docteur baramushije hariya muri plene barayi bashimutse undi uwitwa Amani
hariya rubanga
abakandida benshi imbeho barazigira zo kuva muri Uvira kubera impamvu z'amakimbirane imiryango imwe n'iyindi bagiye bagirana
abari inyuma y'ibyo bintu bikorwa bibi bigayitse bagomba kubihagarika
inzego zishinzwe umutekano muri Uvira zivuga yuko zatangije amatohoza kubijanye n'icwa rya Ndabuye Sadiki Espoir ubwicanyi nk'ubu bwibasira abakandida buravugwa no mu ntara Kivu ya ruguru aho kandida depute Joseph Chomba yishwe nawe avuye kwiyamamaza muri territoire ya Beni kuri uyu wa gatanu Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
Tugume muri Kongo ejo kuwa gatanu abanyekongo batavuga rumwe na President Felix Tshisekedi bahuriye I Nairobi muri Kenya batangaza ko bashizeho urunana rwo kumurwanya barwise Alliance Fleuve Congo rurimo imitwe ya politiki imitwe y'inyeshyamba n'amashyirahamwe yigenga inkuru y'umunyamakuru Eloge Wirikaneza
Mwiganiro cha mbere yahamenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Kenya I Nairobi kuri uyu wa gatanu Corne Nanga yavuze ko muri Congo imirwi yitwaje ibirwanisho ikorana n'urwo runani rushasha ari mu ntara za Ituri kivu y'umanuko y'uburaruko muri Manyema Province Orientale muri Rusangi kugera muri Katanga yatangaje ko hari imigambwe 17 na nizi imigambwe 3 zimaze kuja kandi muri urwo runani ariko irinda kudondagura amazina kubera imvo z'umutekano muri kino gihe iruhande y'imirwi kandi yemeje ko hari amashyirahamwe menshi yigenga amaze kwemera gukorana na Alliance Fleuve Congo hamwe n'abantu bakomeye bajejwe amabanga muri Congo bagera ku 267 kugurwa runani n'amamiliyoni y'abanyekongo ruvuga ko ari uri inyuma kuva ku itariki ya 20 uku kwezi yatorwa cyangwa adatorwa President Felix Tshisekedi nazo bagifatwa nk'umukuru w'igihugu
La question des élections ne nous concerne pas de toute façon nous savons qu'il n'y a pas élection et nous ne sommes pas concernés par cette démarche
ikibazo cy'amatora ntikitwerekeye turazi ko atamatora hari kandi ntibituraba ibyayo arazi neza ubwiwe kwiza ariko arakora ari birungo byo gushikana Congo mu kuzimu turamugabishije rero ko guhera itariki ya 20 ku kwezi atazongera gufatwa nk'umukuru w'igihugu ijwi rya Amerika ryabajije Corne Nanga niba ihuriro rishasha ridashobora kongera ikibi mu kindi kubera ririmo imirwi yitwaje ibirwanisho
Lorsqu'on parle des mercenaires ou des groupes armés, c'est la création de Tshisekedi.
Iyo tuvuga abacangero cyangwa imirwi irwana n'ibintu Tshisekedi yatanguje intambara kuri we n'ibyashara kandi abacancuro niwe yabazanye imirwi y'abarwanyi iri mu buseruko bwa Congo n'urudavagi rw'amabi yose harabahamagawe abizanye imirwi yishinze ubwayo inkozi z'ikibi ibyo byose Tshisekedi akabireka agahombo kakaba ku gisirikare cya Congo yarasuzuguje igitoda ewe yaragisuzuguje ku buryo kubwiwe abandi baza kurwanira Congo nicyo tuvuga n'ugushayura igihugu mbega ibikorwa byacu bizotera umutekano muke turi mu mutekano muke haraheze igihe ibikorwa byacu ni ibyo kunagura igihugu uko kinagura nako bica mwumvikano hagati y'abantu mu bumwe
bw'abakongomani
Perezida wa Congo ariko yitoza mu kiringo kigira kabiri ntahakana ko adakorana n'imirwi y'abarwanyi mu mpera z'indwi iheze ari muri Kivu y'umanuko n'uburaruko yasubiye kwemeza ko azobifashisha kugira akingira igihugu ciwe
Armée Nabiso Nenge Boyebi ezali infiltré
Kuko mubizi gisirikare cyacu cyarakengewe cyabaye infiltré kuva kera bivuye mu kugihuza ibintu byose twagiye dukora nibyo byinjije umwanzi mu gisirikare ariko ubu twatangiye kubakura mu bukeye niyo mpamvu bamwe muri bo bahunze mu rwagiye mu 2023 ariko bukeye bukeye baragenda barangira rero abasigaye abazalendo barimo na Mayimayi twese tuzafatikanya mu kurwanirira Congo
twabajije nanga ingene yihakanye we yashize ku butegetsi mu 2018 igihe uwo mwaka yari umukuru w'urwiseni utegura amatora
La République démocratique du Congo est une démocratie.
Repubulika ya demokarasi ya Congo ni igihugu cyemera demokarasi kandi mu 2018 twaragize amahirwe ya mbere kubisikanya ku butegetsi ariko ikibabaje ni uko tubona warakwiye gukomeza uwo muco yadusubije inyuma imyaka 60 ikibazo ni washaka gukora kudeta turahari Alliance Fleuve Congo kugira twanke ku gihugu cibira mu idamba ariko hategurwa amatora mu bubeshi gusa ibitegeri byabyandikishije sivyo nta amatora zoba imihari nyeshambi hari n'ubugombe bwa Tshisekedi ubwiwe yasinye amasezerano n'imirwi myinshi harimo na M23 n'umuntu atubaha ibyo yemeye yananiwe ku mpande zose izo byatumye inzego z'igihugu zisa n'iziroye mu ikonji ahubwo rimwe na rimwe umengo nta nizibaho ibyo rero bigatuma haba ubuhojojo bw'imihari rwanyu ubutegetsi ikibanza nanga yatangarijemo ivuka ry'ihuriro Alliance Fleuve Congo nico mu 2018 president Tshisekedi na Vital Kamerhe bari batoye kugira batangaze ubwiyunge bwabo muri politike eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Hagataho leta ya Kongo yahise ihamagaza ambasaderi wa Kenya I Kinshasa kugira ngo atange ibisobanuro ku mpamvu igihugu cye cyemeye ko iyi nama ihakorerwa umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yavuze ko atumva impamvu igihugu nka Kenya bakorana kugarura amahoro mu karere aricyo cyakira inama y'abarwanya leta Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika Bamwe mu Barundi baba mu bihugu by'Uburayi cyane cyane abimpunzi by'umwihariko mu Bubiligi no mu Buholandi bahangayikishijwe cyane n'impfu bavuga ko zidasobanutse za bamwe muri bo uruheruka n'urwo murundi kazi wishwe kuwa kabiri w'iki cyumweru mu Bubiligi inkuru y'umunyamakuru Pierre Claver niyo nkuru
Inkuru z'urupfu w'umufasoni Rose Ndayishimiye umurundi kazi zatanguye kuvugwa ku munsi wa mbere w'igendwi bukeye izo nkuru ziremezwa n'igipolisi cyo mu gihugu c'Ububiligi mu gisagara ca Charleroi ku birometero hafi 60 uvuye ku mugwa mukuru w'Ububiligi I Bruxelles Abamuzi bavuga ko umukenyezi w'imyaka 48 yaheruka gusangayo umugabo wiwe yahungiye muri icyo gihugu avuye mu Burundi mu itangazo igipolisi cyaseguye ko catoye ikiziga ciwe mu nzu y'uwundi muryango w'Abarundi babana hafi ikinyamakuru candikirwa mu Bubiligi La Nouvelle Gazette candika ko uwo mugore Rose Ndayishimiye yari yagiye gufasha udukogwa two muhira ubundi mukenyezi mugenzi we yaheruka kwibaruka ubona ko bari bazinanye kuva mu Burundi igipolisi cyatangaje ko casanze ikiziga cyanya kwigendera kiri munsi y'igitanda mu cumba c'abana muri urwo rugo yari yagiyemo kuramukanya uwo n'umwe mubegereye uwo muryango wa nyakwigendera
Polisi iramubwira ukuntu byagenze baca arambwira ati rero twasanze yamukubise ikintu mu mutwe hamara muniga twamusanze ari allonge muri chambre yambaye neza impuzu yari yambaye ariko menton yiwe niyo yari yakuye bigaragara ko yari yaje nyine aje gufasha umudamu kugira amufashe amasuku n'iki amabaramwica kandi polisi iratubwira ati yapfuye mu mapremidi
Ibi byateye icyuka kibi mu Barundi baba muri icyo gihugu ndetse n'abandi baba mu bihugu bya Buraya mu kwezi k'umunani hari uwundi yapfuye mu buryo budasiguritse muri icyo gihugu inyuma y'ukwezi kumwe hapfa uwundi mu gihugu c'Uburande mu gisagara c'Inahe uwa nyuma abaganga bemeje ko ibipimo byerekanye ko mu nda yiwe hari hasa n'ahaturiwe n'ubumara Bamwe mu Barundi baba mu Bubiligi bavuga ko bagiye kwigengesera aho bagendera nabo bagendana. Umumenyesha makuru Josephine Johnson Nkunzimana numwe muri bo kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Tugendera ahantu henshi, tugendana n'abantu benshi, kwicarana abantu baraja mu mamanza, ivyo vyose tujamwo ni risque. Kubera ntubuze umuntu muri kumwe hama ngai buraya ni handi ushora guhura umuntu muhuye rimwe ubwa kabiri ugiye kumuramutsa kubera bakure ukagenda ukanarara umuntu ashora kwicirwaho yagiye kurara umuntu ashora kwicirwaho yagiye kwicara nabandi kandi yaragiye kuryoherwa ubu no kwicungera abo bagendana umuntu akaraba ahaja umuntu akaraba icanwa icafungura urumva ntitwijajare
abo barundi bavuga ko agiye kuba kwinubana kwinshi ibyo bikonyugwa nuko bamaze igihe bike kuburo zibwa baburungiye kwa buvuye mu Burundi ni mu gihe umumenyesha makuru Bobo Rugurika arongoye radio RPA imwe muzatuririwe mu Burundi ubu ari mu buhungiye muri ico gihugu yeruka kuvuga ko afise amakuru yo kwizera ko hari abantu bahunze harimo abamenyesha makuru abaranye agateka kazi na muntu abanye politike n'abandi barondegwa kugira ngo bicishwe uburozi iyo bahungiye nawe nyene yavuze ko afise amakuru akwiye ku butegetsi bwo mu Burundi bumurondera hasi hejuru kuva kunduheze bo burgurika ashize habona ayo makuru nta uragira icyo yavuze ko ku ruhande rwa leta y'u Burundi yamara mu kijyano giheruka n'abavugizi b'inzego za leta ibiro byo mukuru w'igihugu byashekereje ko abikeka uburozi cyangwa ishano ari urukurukuru icyo bikoze no mu rubanza rwahoze ari umushikiranganji wa mbere aheruka gucirwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose ubushinjacyaha bwagirije arengiyo mebunyoni ko mu buryo yashaka gukoresha mu kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari harimo gukoresha abapfumu n'uburozi umwe mu barundi bari hanze yatubwiye ko icyo cyonyine kigaragaza kw'icyo kigwanisho cy'uburozi n'ubupfumu abategetsi bakizi kandi bacemera ko gishobora gukoreshwa mu nyungu zimwe zimwe mu myaka ireze inyuma y'ibihumbi 2015 hari abarundi batari bake bafatiwe mu Rwanda bagafungwa biketswe ko batumwe n'inzego z'iperereza ry'u Burundi kurabaho abahunze baba canke ko kanaka ari wari ubwo bwikeko bwasubiye kwibonekeza rutuma amakenga ba menshi muri bamwe mu barundi baba muri ibyo bihugu cane cane bya Buraya
nta mwongo buri sato bidahitswe abo bose tugendana se bo beza kandi n'umuntu ashobora kuba korompe bigakunda abantu bari ngaha barangajwe abandi barahunze ingorane izincanke ziriye biratangaje kubona hoba hariho bashaka kwica umuntu yamaze guhunga aho wamuhungiye abari ho asura kugusanga je nibaza ko ubuya ntatwe dukuye kumenya ubwenge tukikingira gusumba uko twahora
igipolisi cy'ububirigi cyarafashe kirafunga umugore wo mu rugo nyakwigendera yatewemo ari kiziga umugabo wiwe aratidegenza kuko igipolisi kivuga ko ari we yatabaje ku munsi ugira kabiri maze kibona kuja musakiwe igipolisi cyatangaje kandi ko amatohoza yatanguye kandi ko ibipimo byo kwa muganga ari byo bizokwerekana neza ingene umurundi kazi yishwe n'imvo zatumye agandagugwa Pierre Clavin Yonkuru ku bw'Ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi inshuti zacu ubu tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Combo Taxi
Combo taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo taxi, taxi ya Grand Lac.
Ariko mane yaje tamufoye. Yo, shofe ntana kane nufise muri no modoka yawe.
Yo. Pole sana sina ata vrema. Mojikaze mama niko natembeza mbio kabisa naona vrema.
Yo, shofe. Urabe neza ariko naho uri kurihuta. Urabe nibyo binogo ducamo navyo nebirashobora kongirira nabe nkadaba muri na modoka yawe.
Pole sana. Jana sasa ulichagula kukiwa kule ngambo ya frontiere kwenda jitunzi yako. Tena kwa kia wewe peke vrema. Mimi ndesa kusaidia hapa nyuma ya frontiere. Sasa ukishavuka vitakuwa. Mungu wangu. Bariere. Mama, mbona mwanambia nishimame?
Bariere.
Mbona mwanambia nishimame? Mungu wangu.
Fumburuka mchanga dusubiri nyuma.
Mama kama nafasha ndatunziwa, nisha kwa trota.
Oya, yetwiruke shofe.
Kuko mtu mwanasogea, iko sana ishofua.
Ishofua trofu
yeye. Ona. Mama mbona nazimia bidakuwa? Mama bakia na mimi. Sikia nikwambie.
Beta vita wewe, he? Niko, manu richa hule vwa.
Abe.
Ugura ndiba gute wewe, he?
Jambo, mesi.
Jambo, na waliko. Aswani. Ndakum gina mwichi. Uwa urasa kufungu matuke?
Nini.
Chachaka wasi. Karare bangi jihore gusa. Shaa mge baba nyama haka daka suzuguro kanyu wa jirangu na kingunzi. Chango yu beshe kina hari wanyu shaa, he? Akanya mahanga katuwa ime toki fiti kurake mahanga kakabakari kuide jembiano uyu watu kwa kibani. Ndakubwiye ngo soka mwiyo modoka. Mbareka ngahe?
Mesie ni kweli niko tu shofero wa kawaida.
Ntabwo twababwiye ko tushabasha kandi wacu.
Mesie mimi natumika hapa na taxi natumika hapa miaka mingi. Na sikufa kitu atake amuba kweli vrema batu bananijua hapa kote.
Ahubwo mwebwe abanyamahanga muri kutwiba. Ayo mafaranga uri gukora yakabajya mu mifuka ya bene wacu hamwe.
Miss Komu.
Uri kutwiba wowe, urumva?
Sawa basi franga zinitumikie ndazibapatia zote za leo vraiment. Lakini mtoache twende niko na mgonjwa malizimia kule nyuma tusaidie monsieur.
Ushatse kuvuga ko muri ibyo bifurumba by'ibitenge hishemo mwene wanyu uko ko umugizwa nabe.
Ah ni
umbarasha. Muzana kabido kaisansi ni chibiti sha. Nika maanza kumura na mapire nono homu ni matazuchika sha.
Mesi ya para kutulunguza kusaidia mesi.
Kanya kumura sha. Harijumbunde hanu harimibi chisha atajiri mari tunatukikiramu. Kwa hindi ya mitengevu. Nuko. Uyu mugwara wangi mujanyehe. Uzukuru mugwara wangi. Yabaichi, umugore wanje nyine.
Mese si unaona bio nafasa sasa.
Ubuntu mujanye umugore wacu.
Nini? Wana ko nilimtosha nimtosha kule anashagonjwa iko kumunjie kwa yeye peke. Kisha niko naombea kwa hospitali wana bomola vitu yote. Tuchome sasa shote tukufie
huko. No.
Choma, choma.
Sheri, sheri mana yaji. Wafungue masoko kwa sheri.
Hivi yote tu ni jua buduru wako tu kabisa. Unabakia tu sio uombe sasa.
Umba, mama sikutweka shaduru ndio mjeri kadi ya mesa. Ndio kutweka koko. Mujane mwa mikwanti musenda mujezo
kutako mapine yote muna tobola yote muna haribisho niambi tutenda hai
ndo hindi mwaduka tukwa wena koko safi
siki yonanzo ulizo wanuweza mimi ndaito api kwanza na akakufe takuwa ni wene ele mabetize zako zote
umba kasha muka kasha musa kingo mjishatu mujane kwa muka kasha ni mamarije ni mamu imani
mina kwa mbele maroenu mbae muna kwa musha tako ba etranje nye
kushafe mfashu
tosha kule tafuta peke gusa kumubeba unataya pumbafu we shi
we
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Tuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje ndabashimiye cyane mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Of all Rastaman.